Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti banywanyi mwabonye butandukana mu Burundi muri uyu mwanya murumvira Ijwi rya Amerika ku mirongo migufi kuri metero 25 31 na 41 mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu na FM 93 n'ibice bitatu naho mu karere ka Kisoro muri Uganda kuri isaha turavugira kuri FM 88 n'ibice 9 ya Voice of Muhabura. Banje kubasuhuza banywanyi bacu kandi mbifuriza wa gatandatu muhire muri kumwe na Thomas Kamirindi. Tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari harataho ikiganiro iwanyu mu ntara n'ikiganiro cy'umuziki mbahaye ikaze. Amakuru duhere mu Burundi. Uburundi bufite ikibazo cy'abakobwa bajya gucuruzwa muri Tanzania no kurongorwayo ku ngufu nabo batazi. Ijwi rya Amerika yabateguriye inkuru irambuye yifashishije abakunzi bayo mu Burundi. Murayigezweho na Thierry Vendayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda.
Naho atashinu cyabaye mu gihugu ndo bamwe barucya baguma bavuga nyine ngo ndi imara
ntibironyorohera
gushika yo nyamurutana
ayo marira n'agahinda nayo abigeme b'abarundikazi baheruka kwirukanwa muri Tanzania bafatiwe mu nzira bajanwe n'ababagurisha kubashaka kubagira abagore babo muri ico gihugu bakugwa mu mihani wabo mu masaha y'ijoro buriko buraca. Ababagura babacisha mu nzira badashobora kumenya kugira ngo ntihagire uwotoroka asubira inyuma. Mbonimpaye Audrey umukobwa afise imyaka yo hagati ya 17 na 19 ava muri komine Giharo intara ya Rutana. Numwe mu bakobwa abakunzi b'Ijwi rya Amerika basanze mu ntara ya Makamba ahari ndiririye ko yosubizwa mu muryango wiwe kugira yisange mu buzima arimwo. Uko niko byatanguye
cyaharaje umugabo wa Tanzania batanana n'undi wahaya gitanga uwo muntu yaje avuga ati shaka umukobwa yo ja kwimubwitabora kurongorwa bacaba mu byashero mu byeye twe twagomba umukobwa aja kurongorwa ati nitwebwe tumuke nei mama achiramo amahera ibihumbi 5 by'amarundi ngo nagashimu.
Ubwo buzima bwo kugurishwa nk'igitungwa yabusangiye na Nduwimana Yudesi umukobwa w'imyaka 20 wo ku Rubaho mu Rutana. Imbere yo kuvanwa imuhira igihe cy'isaha 10 z'ijoro bamujanye kurongorwa n'uwatazi mu gihugu cha Tanzania na katakoze ngo yanke kugurishwa
aje wacyo bavugana na mama yuko yabagomba umukobwa twara kuyimugwa mama nawe barayaga agitse ngo ntakibazo giye cyo ntangura kwa mama chapuka ati nugenda ndazi ngo ntangora nutsogira
uwera batwaye bumva avuga ko ni yabashikana muri Tanzania kumukobwa umwe ahabwe inka 15 abo bigeme mu kubatwara nabibaranga baba bafise. Ibyo biraheza bikababera ingorane mu nzira bacishwamo iyo bishitse bagahagarikwa n'inzego zijeje uruja n'uruza. Audrey na Yudesi barafunzwe iminsi 4 mu gashi Tanzania kubera kutagira ibibaranga. Bo bibaza ko mu gihe uwabajanye afise ibimuranga ko nabo atakibazo bogira. Bimwe mu byo bahende shwa nk'amaronko bakiri mu nzira n'impuzu bagurirwa n'ubatwaye ibituma bataronka uko bahakana kubandanya urugendo kuko batoronka ibyo basubiza. Prosper Budunya n'umubyeyi wo muri komine Kayogoro yatwawe abana biwe babiri haraheze imyaka 2 ntiyamenye uko bagiye n'ababajanye. Mugashavu kenshi n'agahinda k'abana biwe arengegwa no kubona udomo rutoki kuri mu rugo rudandazwa ariko ntahanwe
urarira hanyuma ugahora none wogira gute umutekano uva mu gihugu erega naho mushikirizo butungane butungane bwo acavuga ngo barambeshira bikabigeza birambabaza cyane.
Ndengeje David umuyobozi ajeje uterambere ry'ingo n'ikibano mu ntara ya Makamba aremeza kugo rudandazwa kuba bigeme barubona yisunze abirukanwa bafatiwe Tanzania usanga bava mu miryango itifashe n'iyababyeyi batabanye neza. Kwa Nkuru Nziza Adelaide ni mu muryango murezi wakira abana birukanywe Tanzania agakura no mu kigo stamu gifasha abo bana. Natahura ibiriko biraba kubigeme b'abarundikazi arabye urugero biriko
turabona yuko haza nk'abana benshi barenze ucusanga biraturengeye ejo haje abana 5 no munsi haje abana bashika hafi 10 birababaje cyane nk'umubyeyi
Uyu mugabo wo muri komine Mabanda w'imyaka irenga 40 abonye ababigeme uko niko yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Ndabibonye bino bintu by'aba bana binteye agahenda keshi. Ndavyitegeje nk'umuvyeyi navyaye. Jambo baje kubona igihugu cacu abana bacu bahe bagenda Tanzania aba bakobwa bacu bavino mu gihugu cy'u Burundi bwo cyasanga bagiye kubakana n'abatanzania. Iyo bashitse rya turumva ko bagira ibibazo biko.
Niyo ngere Charlotte n'umukenyezi arongoye abandi ku mutumba bikobeheze ne gitara ya komine Mabanda. Uwo mutumba ubakumijya ngo myinshi yabimukira iva mu ntara zitandukanye z'igihugu kubwiwe na gahinda ku babyeyi kuko bigumye uko na kazoza k'igihugu kogorana
n'ukuri abo bantu barasambura ingo cyane gose bajya kubaka n'abana bakabashingiza Tanzania babahaye amahera
mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu bavuga ko bagerageza gukorana n'igihugu cha Tanzania biciye mu migwi y'ibyo bihugu ikurikirana ibibazo by'abantu bafatwa muri izo nzira bafatanije n'igisata cha nikijejwe ingenzi OIM abo bantu batagira ibyangombwa bagatahukanwa niyubahwe Ines Sonia n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu
akabo twotera abarundi bashaka gukora mu makungu nuko bogerageza bakagenda bafise ibyangombwa bibemerera gukora mu makungu ndetse bakagenda bafise n'ibyangombwa bibaranga icanyuma bakagenda baraba yuko bafise imyaka yo gukora aho rero tubatera kamo n'abavyeyi n'abajeje intwaro tekano butungane ndetse abarundi bose muri rusange kugira ngo bazere bafasha muri ico kintu
abana babigeme bajanwa mu rudandazi wahogo kuja kurongorwa mu gihugu ca Tanzania abenshi bava mu ntara zihano rubibe n'ico gihugu ca Tanzania nka Rumonge Makamba Harutana Ruyigi Cankuzo na Muyinga
iyi ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC
Ijwi Amerika tuve mu Burundi tujye mu Rwanda urukiko rukuru ejo rwatangiye kuburanisha urubanza rw'abayoboke b'ishyaka d'Alpha Umurinzi bareganwa n'umunyamakuru Theoneste Nsengimana umuyobozi w'ibinyamakuru umubavu.com na umubavu TV ubushinjacyaha bubarega guteza imidugararo mu gihugu Eric Bagiruwubusa araduye inkuru irambuye
akinjira mu cyumba cy'iburanisha umucamanza mu rukiko rukuru yahise atangaza ko urubanza rugomba kuburanishirizwa mu muhezo yavuze ko hagomba kubanza iburanisha ry'ibanze kandi ko rireba bene urubanza gusa umucamanza ukuriye inteko iburanisha yavuze ko hari iby'urukiko rugomba kubanza kumvikanaho n'abaregwa gusa ahategeka ko abandi bose basohoka n'urubanza rwiswe rwa Sirivensi Bomana n'abagenzi be Nurubanza rwa rwitariwe n'abantu benshi biganjemo abayoboke b'ishyaka d'Alpha Umurinzi ry'umunyapolitiki Victoire Ingabire Umuhoza ritaremerwa mu mategeko y'u Rwanda abavandimwe babaregwa inzego bwite za leta izo umutekano zirimo izambaye impuzankano y'akazi n'izambaye igisivili ndetse n'itangazamakuru uyu muhezo wamaze byibura nk'amasaha 4 iburanisha rirangiye umunyamategeko Gatera Gashabana yabwiye ijwi rya Amerika zimwe mu ngingo nkuru bibanzeho ku isonga hari ukubanza kugaragaza inzitizi yari yo yose ikabanza kuva mu nzira kugira ngo urubanza rutazadindira harimo nko gusuzuma niba urukiko rwaregewe rufite ububasha bwo kuburanisha urubanza kubireba umunyamakuru Theoneste Nsengimana umwe rukumbi muri iri tsinda Gashabana yatubwiye ko yasabye ko dosiye yatandukanywa n'iy'abayoboke ba Darufa Umurinzi Nsengimana avuga ko urubanza nirutangira atazakenera umunyamategeko umwunganira Gashabana avuga ko abayoboke ba Darufa Umurinzi nabo basabye ko habaho gutandukanya amadosiye kuko bareganwa n'uwitwa Josiane Ingabire ubushinjacyaha buvuga ko yatorotse ubutabera mu iburanisha hagaragaye abagabo umunani n'umugore umwe rukumbi ureganwa n'iritsinda barangajwe imbere na Sirivensi Bomana ufatwa nka kizigenza w'itsinda ubushinjacyaha burega itsinda ryose ibyaha bine birimo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda ku bayoboke ba Darufa Umurinzi ubushinjacyaha buvuga ko ibyaha bishingira ku mahugurwa bakoze yatangiye gutegurwa mu kwezi kwa munani mwaka w'2021 burega Sibomana ko yateguye bagenzi be abasaba kwitabira ayo mahugurwa muri imigwi y'icyongereza biciye ku ikoranabuhanga buvuga ko ayo mahugurwa yari afite insanganyamatsiko yo kurwanya ubutegetsi bw'igitugu hadakoreshejwe imbaraga buvuga ko bahugurwaga n'umuzungukazi wari warihimbye izina rya Sandra kandi ko nabahugurwaga bari barihimbye amazina bagakora ku buryo nta ugaragara muri video Ubushinjacyaha buvuga ko nyuma yo guhugurwa bari bafite imigambi yo kukangurira rubanda imyigaragambyo kwanga ubutegetsi buriho kutitabira gahunda za leta kwanga gutanga imisoro cyane y'ubutaka n'ibindi Bubarega ko ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka bafunzwemo hari hateguwe kwizihiza umunsi wahari mu munyapolitiki Ingabire Victoire uzwi nka Ingabire Day Aha ubushinjacyaha bukavuga ko abawitabirira bagaruka ku mibare n'amazina yabo bavuga ko bicwa n'ubutegetsi buriho mu Rwanda abashimutwa ababurirwa irengero n'abafungwa ku maherere ubushinjacyaha bukavuga ko bahuriraga mu matsinda atandukanye bugasobanura ko ngiryiswe operasiyo shirubwo ubudahungiye twagahungeta abaryitabiriye bari bagamije gukangurira abazunguzayi n'abamutari guhaguruka bagaharanira uburenganzira bwabo. Mu kivunje cy'abandi bafungwa bagenzi be umwitegereje ku masura mu ntambuko n'imyambarire, umunyamakuru Theoneste Nsengimana arakeye kandi arakomeye. Muri urubanza umuyobozi w'ikinyamakuru umubavu.com na umubavu TV online aregwa ko yemeye gutambutsa ku muyoboro wa YouTube umubavu TV online ibiganiro bigamije guhirika ubutegetsi. Mu kiganiro ubushinjacyaha bumuregesha buvuga ko cyumvikanamo uwitwa Mireye avuga ko umuhanzi nyakwigendera Kizito Mihigo ati yahuye nk'uko byatangajwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda ahubwo ari bwo bwamuhitanye, ko Paul Rusesa bagina n'abagenzi be bafungiye ubusa n'ibindi. Bureguye umunyamakuru kandi ko inzego z'umutekano zasanzwe mu rugo urutonde rw'abari batuye mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro hazwi nko muri Banyahe n'ikimenyetso cy'uko bavukijwe uburenganzira ku mitungo yabo, bugasobanura ko uwabyumva wese bishobora kumutera ubwoba imvururu zikavuka. Umwanya yabyireguragaho yahakanaga ibyaha akavuga ko yafashwe gafungwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Nsengimana avuga ko ibyo yakoze byari mu murongo w'itangazamakuru nk'umunyamakuru w'umwuga. Ku rwego rwa mbere bagitabwa muri yombi bamwe mu baregwa barimo Sylvain Sibomana bemeraga ibyayo mahugurwa bavuga ko bemera ibikorwa by'ibyaha gusa. Umunyamategeko ubunganira akavuga ko kwemera ibikorwa by'ibyaha ntaho bihura no kwemera ibyaha. Sibomana yemera ko yafashije mu migendekere myiza y'ayo mahugurwa aregwa gutegura. Ubushinjacyaha bukavuga ko ibyo byose yabigirwagamo inama n'umunyapolitiki iki madame Victoire Ingabire Umuhoza ibariko Ingabire akabihakana.
Ibyo bintu ntabwo ari byo, ntekereza ko icyambere cyo nta mahugurwa gukuraho ubutegetsi yigeze akorwa. Cyakabiri ntekereza ko ubushinjacyaha iyo babo bitekereza gutyo ko kuba bwarambajije kuko ubushinjacyaha ntibwigeze buhira icyo bimbaza kuri iyo dosiye, ko ntabwo ibyo bintu ari byo. Icyo namaze kubona iyo hari dosiye ku izina ryanjye rizamo abantu benshi kugira ngo bahe uburemere bashaka n'abashaka gukururiramo izina ryanjye, ariko kenshi nyine bagasanga n'abiriya babiremereje ko hazamo izina ryanjye, ariko mu by'ukuri nta wigeze akora inama yo gukuraho ubutegetsi.
Umucamanza akazatangaza umurongo uhamye kuri uru rubanza ku itariki ya 25 z'uku kwezi niba nta gihindutse. Wagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali.
Mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ibiganiro byacu n'amakuru yacu byose mubisanga kandi mubikurikira kuri y3@, radio yacu voa.com, no kuri YouTube na Facebook kuri VOA Radio yacu. Tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Uhagarariye u Burundi ku muryango w'abibumbye yasabye ko ubwicanyi bwakorewe abahutu mu mwaka w'1972 bwemezwa nka genocide yakorewe abahutu. Hari abashyigikiye ko ubwicanyi bwo muri 72 bwitwa genocide, hakaba n'abandi batabishyigikiye. Inkuru irambuye Desiratungimana.
Mu itangazo ryashyizwe habona mu ndwi iheze n'ihuriro ry'abacitse ku icumu n'ababuze ababo mu bwicanyi bwakorewe abahutu mu mwaka w'1972, bavuga ko banezerejwe no kumva ko ubuserukira Burundi mwishyiramwe mpuzamakungu ONU yasabye amakungu ko igihonya bwoko gyo kwemezwa n'amakungu. Ibyashikirijwe na ambasaderi Zephirin Maniratanga byakiranywe umunezero mwinshi cyane n'abahurikiye muri igihuriro, nk'uko biri mu itangazo ryashyizwe ku mukono na Frederic Nzeyimana arirongoye. Nzeyimana avuga ko ari intambwe ikomeye kubona ivyemejwe n'inama nshingamateka na nkenguzamateka y'u Burundi ku itariki 21 y'ukwezi kwa 12 mwaka w'2021 bija habona mu gihe leta yari yasabwe gushyiraho itegeko rivyemeza ikica amatwi. Iryo huriro rimenyesha kandi ko ryandikiye akatari gake Perezida Ndayishimiye rimusaba kwemeza ihonya bwoko ryakorewe abahutu kugira abimenyeshe ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Iryo shyirahamwe risigura ko mu Burundi hari ibimenyetso kuko hagaragara ibinogo rusange vyatawemwo abagandaga 5,000 vyagaragajwe n'umugwi wo kurondera ukuri no kunywanisha Abarundi Sever, ariko ko atigeze abishikiriza. Urongoye Sever Pierre Cravenda yicariye nawe nyene afatiye ku bushakashatsi bakoze mu gihugu cyose aremeza ko mu Burundi habaye ihonya bwoko ry'abahutu. Hari mu nyigisho zerekana ahanini ukuntu ubwicanyi ndengakamere hamwe n'ihonya bwoko bitegurwa. Izo nyigisho zari zigenewe abamenyesha makuru n'abakomiseri ba CV zabereye ku mugwa mukuru wa politiki Gitega igenekezo rya 15 kwezi kwa 12 umwaka wa 2021
uno munsi tukididinganya turavuga ihonyabwoko byakorewe abahutu mu Burundi tukavuga ubwishyanyi budasanzwe bwakorewe abahutu mu Burundi mu gihugu cyose
Kubari mwishira hamwe ryababuza babo mu 72 mu Burundi ijambo ryashikirijwe na ambasaderi w'u Burundi mu nama ya kanama kawo nikajejwe gateka kazina muntu rije gukura hagacerere kari kamaze imyaka 52 abo basanga n'umunsi utazibagiranwa president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagirizwa n'igihuriro ko atashize mu ngiro ivyinama nshingamateka na nkenguza amateka yari yemeje mu kiganiro kwa bamenyesha makuru n'abanyagihugu cabereye ku kibuga c'umupira w'amaguru intwari mu gisagara ca Bujumbura igenekezo rya 2019 kwezi kwa 12 mwaka wa 2021 president Ndayishimiye yasiguye ko abarundi bose babuze ababo mu bihe bitandukanye igihugu caciyemwo kuburyo atawoja ngaho yagiriza abandi
hari abacabaza bati none ko seve yamaze kuvuga ngo vyirindwe na kabiri ngo niho nyabwoko ryagiriwe abahutu ko leta kivuga arava ngo leta vuga ningoga uraraba none igihugu cunguka iki none tuzoza turafata kamanyu maji uburongozi buca bavuga ko muzaha kamanyu reka do ya barafise igikorwa batumwe n'itegeko ico gihurongozi bw'igihugu buzoheza rero gakira ico cegeranyo buce bwiga ingene bugikoze mugo no munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga ka camugakorerako tuzoruhukira hehe muzoca musanga bica bizana ningorane mbere
Charles Mukasi yigeze kurongora umugambwe badasigana iprona mu kiganiro yahijwe ijya Amerika kuri uno wa mbere aremeza ko abahutu bapfuye mu 72 ariko ko abenshi muri bo bari bateguye ho nyabwoko ry'abatutsi
nibyo nta uhakana ko abahutu bapfuye mu 72 kandi ntibari gutegerezwa gupfa n'iryo kosa micombero yagize mugambwe micombero nta wo muhora leta yiwe ko yahagaritse ho nyabwoko cyo tubanze cyumvikane ko ko micombero yahagaritse rero umugambi wa ubu nibaza kwivyo atawo bimuhora mugabo ko yagize repression extrajudiciaire kandi procureur general yari yasabye ko bamuronderera bafata abari mu mugambi wo gutegura ihonyabwoko mbere ya mariste yasohotse imbere yabyo iyo processus judiciaire yarapfuye batabaza mu byo kuza kuvuga bati nabahuto bateye aho kuvuga ko ari ubu yateye baranishizeho Republique Populaire de Machadi
Mushano Terence cegera cy'urongo yishira hamwe ase genocide cirimoso wewe aganira n'ijwi rya Amerika kuri no wa mbere ati kwemeza ko habaye ihonyabwoko ry'abahutu mu Burundi ni kinyoma kugira haboneke ukuri kuri bose avuga ko akwiye kubaho umugwi wigenga utandukanye na Sever yemeza ko uhengamye
mu 1972 kwigenekereza ya 1999 kwezi kwa kane hagandaguwe abatutsi mbere gushika itariki 3 z'ukwezi kwa 5 abahutu bapfuye mu nyuma oni nishireho umugwi mpuzamakungu wo gutohoza ukerekana neza abishwe nababishe
ico kibazo cihonyabwoko kiracanisha mu barundi kuko abahutu kugeza uno munsi bavuga ko bakorewe honyabwoko n'abatutsi abatutsi nabo bakavuga ko ari bo barikorewe n'abahutu itariki 9 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'1948 nihishira hamwe mpuza makungu oni yemeza amasezerano akinga kongera gahana ibyo havye honyabwoko ibyo habihanwa na sentare mpuza makungu mpana vyaha Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika
muri Republika ya Demokrasi ya Kongo mu mujyi wa Goma abantu bitwaje intwaro bakomeje kwateza umutekano muke mu cyumweru kimwe hamaze kwicwa abantu 12 muri territoire ya Nyiragongo no mu mujyi wa Goma inkurirambuye Ali Darius Asanka
Amakuru aturuka mu bategetsi n'inzego z'umutekano mu mujyi wa Goma avuga ko abo bantu bishwe n'abantu bitwaje imbunda ubwicanyi bukomeje kwiyongera cyane mu nkambi z'impunzi zegereye uyu mujyi buhangayikishije impunzi zahunze imirwano hagati ingabo za leta n'inyeshamba z'umutwe wa M23 muri territoire za Rucuru Masisi na Nyiragongo Jirabimana ijwi rya Amerika ryasanze mu nkambi ya Don Bosco iri muri territoire ya Nyiragongo yavuze ko aherutse gukubitwa n'abantu bahetse imbunda no kwamburwa telefone mu cyumweru gishize
umutekano muke busanzwe mu rugo umugi gutejeje ikibazo ibibazo by'umutekano muke by'ubwicanyi bwo by'ubujura bikomeje kuboneka hafi yacu mu baturanyi ugasanga baje bisha abantu mbese ubwo bigatera n'ikibazo cy'ubwumvikane buke nanga si kutagirana ubwumvikane bitewe n'urwikekwe bamwe bagatekereza ngo wenda si
kihari aba bari kutwita kuko bo baturutse wenda hanze ariko mu byukuri ibibazo by'umutekano muke mu rugo mugi bitejeje imbagarara ku bayobozi no ku baturage bose.
Ubu bucengezi uyu avuga bwaje kwemezwa na Clementine Mukamana umaze amezi abiri ari umupfakazi. Yemeje ko ubwo bwicanyi akenshi bukorwa n'abantu batuye muri izo nkambi z'impunzi. Twamusanze mu nkambi Bulengo avuga ko umugabo yishwe n'abantu bahetse imbunda akeka ko ari abarwanyi b'abazarendo barwana ku ruhande rwa leta.
Uzi yuko namwe murabyumva yuko bano bakarandi forere na mbere hose bano babagaho twabanabaga niwacu muri za kibumba nane n'umuzarucuro ino abakarandi forere baje kunijoro bagasahura ibintu warebana nabi n'abandi buzima bukahasigana na niyo mpamvu nani y'iminsi turimo natwe tubyumva hirya mu makaritie. Abajura baraza bagikwinjira mu nzu bamwe bakajana ibintu n'abandi bagapfa.
Abagize societe civile muri territoire ya Nyiragongo icumbikiye hafi inkambi zose ziri mu ntara ya Kivu ya ruguru baramagana ubu bwicanyi bavuga ko bumaze gufata indi ntera muri iyo territoire no mu mujyi wa Goma. Mambo Kawaya uyihagarariye muri territoire ya Nyiragongo arasaba ko umubare w'abashinzwe umutekano wakongerwa.
Turemeza ko mu bice hafi byose byo muri Nyiragongo hari umutekano muke, ariko ikibazo kinini nuko umubare w'abashinzwe umutekano udahagije.
Umuyobozi w'umujyi wa Goma Colonel Faustin Kapend Command yerekanye ku mugaragaro ku biro bye kuwa gatandatu gushize abantu bagera kuri 50 barimo n'abasirikare ba leta bashinjwa ubwicanyi, kugurisha ibiyobyabwenge mu nkambi, gushimuta abantu no kwiyimodoka bakoresheje imbunda mu buryo butemewe n'amategeko. Avugana n'itangazamakuru kuwa kabiri gushize, uyu mutegetsi yahumurije abatuye mu mujyi wa Goma.
Turasaba ko abaturage batuye umujyi wa Goma no hafi yaho bashira icyizere ku bayobozi bashinzwe ikibazo cy'umutekano. Turabasezeye ko polisi n'ingabo za leta bikomeje gukora akazi nk'uko bisanzwe, kandi turi burangize burundu ikibazo cy'umutekano muke.
Bamwe mu bakurikirana ikibazo cya politiki n'umutekano wa karere basanga umujyi wa Goma na teritwari ya Nyiragongo ari hamwe habarizwa imbunda nyinshi ziri mu maboko y'abantu batabifitiye uburenganzira mu gihugu hose. Leta ivuga ko kuva mu kwezi kwa gatandatu abantu barenga 90 bamaze kwicwa n'abagizi ba nabi bitwaje intwaro mu ntara ya Kivu ya ruguru. Ali Asanka Darius, Ijwi rya Amerika, i Goma.
Ikiganiro cy'abakenyezi
aho abagore bavuga ubuzima bwabo n'imibereho yabo
n'ingene bafasha imiryango yabo
n'uko biteza imbere ubwabo.
Ikiganiro cy'abakenyezi
ni ku Ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu kiganiro cy'abari n'abategarugori turajya mu Burundi mu ntara ya Cankuzo muri komine Mishiha. Abagore bacuruza ibyo barangura muri Tanzania baravuga ko akazi kabo gacumbagira kubera ifaranga ry'u Burundi ryataye agaciro. Thierry Vendayishimiye.
Hano ni ku isoko nshasha gikirehe ryo muri komine Mishiha ku rubibe rw'u Burundi na Tanzania. Kuri no soko niho bamwe mu bakenyezi bakora urudandazwa ruto ruto bacururiza ibyo barangurira mu gihugu cha Tanzania. Isoko ryacu ryaganiriye na bamwe mu bakenyezi bahadandariza ibitunguru, itomati, indagara hamwe n'irengarenga. Babwiye umukunzi w'Ijwi rya Amerika ingene bahagaritse Burundi kuja kurangurira muri Tanzania kubera imvo basigura.
Dandazwa gwa Tanzania narige kurukora mugani ubuko kubera amashiringi yazimbye twarabihebye. Naragenda nkazana uturengarenga cyangwa nkazana utudagara, uvungishije marundu ukagenda kurankuza amashiringi ucuhomba nayo wawe ntayikura.
Amashiringi nyene kubera amaze kuduga hariho n'ibidandaza bimwe umuntu ashobora guca hagarika nk'indagara zirazimbye cyane si benshi bakizidandaza. Uruja n'uruza rw'abantu rero baje kurangura hakurya ubusa n'ubwo bagabanutse buvanye n'uko nta mashiringi yaduze.
Ifaranga rikoreshwa mu gihugu cya Tanzania ari ryo shiringi rigugwa ifaranga ry'u Burundi rigwije ko inshuro zibiri n'aya arenga. Janine Uwimana abona ko urudandazwa rwabo rwahagaze kubera ku ifaranga ry'u Burundi riri hasi cyane.
Ibihumbi 200 by'amashiringi ubwira tubironke dutanga ibihumbi 51 by'amarundi. Urumva nko amafaranga usanga ari menshi cyane. Tuzigeje jino rero ni gake kwa amafaranga n'u Burundi menga amafaranga asana atagaciri ino. Turiko turakora nta n'inyungu turonka. Usanga menga turiko turakorera nk'ubusa.
Aba bakenyezi bavuga ko bafise ikibazo biharije bagereranije n'abandi bakenyezi bakora urudandazwa ruto ruto. Ni mu gihe biba ngombwa ko badandaza ibyo baranguriye hanze y'igihugu kuko ariho baba begereye. Isabelle Muhonga Seko atanga karorero nko kubijanye n'urudandazwa rw'indagara.
Indagara hariho abatanzania bazizanira tukaca tuzibarankura. Nk'ubu iyo badishikanye hano turashobora kuzitora ku kadobo ibihumbi 200 by'amarundi. Ariko tugiye kuzitora hakurya dusanga tumwe turatanga 208 by'amarundi cyangwa 30 n'ayandi. Umva cha dusanga rero ataca tumwe turakorera cha dutegereza abazizanye. Izibujumbura no kuri ntizidushikira hano ziri kure gose. Nta nizibonekana hano mbese. Zije naho zoza zizimbye gose nibaza nta nizo twohangara.
Benshi muri aba bakenyezi bavuga ko hanini arabarimye, ariko ingorane ziri mu burimyi zituma batimbura nizo zabatumye bijukira uru rudandazwa ndengambibe. Ndereyimana Chantal ni umwe muri bo yavuganye n'umukunzi w'Ijwi ry'Amerika.
Cyo cyari cyatumye nijukira kuja mu rudandazwa nuko nabona yuko mfise umuryango kandi kuronkirasiyo y'umuryango bikangora. Aca mvuga ati reka nje mu isoko usanga ngenda ronkirasiyo y'abantu. Burimye nabwo hari igihurima utagira umwavu koresha ugacusanga ntibigenze neza.
Abashoboye kubandanya urudandazwa bibasaba ko barangurira ibidandazwa mu Burundi ku badandaza banini banini babizanye babikura muri Tanzania. Uyu mukenyezi avuga ko muri kino gihe ibiciro byo mu Burundi biduga vuba na vuba bibasaba gukorana ubukerebutsi bwinshi.
Ubuzima bwaduze mu bintu byose kindi nacyo ubuzima buduze ni naho cy'ubwenge cyane. Uchukari hachane mumutu kumusi, ukikinu kiguze, nimbisabunu higuzi gihumbi. Ejula shua hugendu kwa sanga ni chabiri. Bisobanu la yu uko na abzo kuhichala. Chusanga nyori kula kore shinguvu.
Aba bakenyezi basaba leta kugira icikoze kugira ngo agaciro k'ifaranga ry'u Burundi kisununure.
Byasabwa nka leta irabikeye dufasha twebwe twirigwa hano kweri mu amudufashije. Dufate ho amashiringi nk'ubu birashobora nka leta nayo ikaraba kwa amafaranga y'u Burundi nyene yo yaduza nayo. Kuko umuntu ikaraha nk'itomati no zirashobora abarimyi bakazibura tugasha tujabuka muri Tanzania.
Ishyirahamwe ry'abakenyezi bikorera ibyabo AFAB rivuga ko abakenyezi aribo bakora urudandazwa njabukambiwe ku bwinshi bagirana nje n'abagabo. Kuri iyo mvo uwurirongoye Fideli Bizigire yabwiye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika ko hari ibyo basaba leta.
Nibyo abashinga ntahe barimo mu rudandazwa kandi bafise urudandazwa ruremereye rurimo amahera menshi. Mugaba mu Kirundi bavuga ngo isorosoro igwiriro kome abakenyezi ari benshi bagenda batanga make 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 make. Hari ko usanga abakenyezi nka 50 bashikiriye mu mugwiza atunga umwe afise amahera menshi. Rero uwo teze imbere umukenyezi kindi baza ko ni igihugu cotera imbere. Duca dusaba leta rero ko yoza irumviriza iyo turiko turayisaba ko botugabaniriza ibicanke biriya. Twosaba yuko botwumviriza kuko natwe turafise icyo duterera mu gihugu.
Muri rusangi abakenyezi bakora urudandazwa ruto ruto ndengambibe ahanini nababa mu ntara zihana urubibe n'ibihugu barukoreramwo. Ibyo nabyo ni Tanzania, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamwe n'u Rwanda. Igihe umutekano hagati y'ibyo bihugu n'u Burundi utifashe neza, abakenyezi bibagiraho ingaruka mbi.
Yakoze kudutega amatwi aho muri bose ku migabane yose y'isi. Dukomeje kandi gahunda gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: inka yikomisazi akwigeza umurizo. Umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimana.
Dusangira ijambo dushaka agasaro kaburaga muri sanga ku Ijwi ry'Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ku mbuga nkoranyambaga zacu zose by'umwihariko Facebook na YouTube mudukurikira kuri VOA radio yacu. Mu kanya gato cyane mugiye gukurikira ikiganiro cy'umuziki. Naha rero nyine mbifurije weekend nziza, amahoro n'amahirwe. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.